Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza ncu timu ise turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 7 ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ushiku uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Muzi ni namashira hamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi turagerageza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo.
Uyo ni Jeanne Mvayo Guhora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko adashimishwa n'ukuntu abafasoni bazoserukirwa mu biganiro byimirije bizohuza abarundi mu kwezi. Inkuru hamwe ni ikiganiro twagiranye n'abarundi babiri barunga amashyira hamwe ategeye inyungu za politike turazigaruka ku mukanya kari imbere. Amashirahamwe y'urwaruka aranegura ikumirwa ry'urwaruka mu biganiro byo gutorera umuti ku kibazo bihanze Burundi bishobora kuba ibyanyuma bizobera mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekezo rya 19 gushika kuwa 25 ukwezi ku 10 mu 2018. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inkuru ziva mu mashyirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashyirahamwe yaronse buvuye ku mufasha w'umuhuza w'abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuti amatata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye Ajape Burundi ishyirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri ivyo biganiro bizoshirwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe kuko vyabonetse ku rwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo kandi munzi ko ariko gwishi muri kino gihugu cy'u Burundi cyo gihe murumva ko ibivamwo cyane bishora kugorana kugira ngo bice mu ngiro kuko ni hamwe ucusanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfri mu Burundi kandi twifuza ko amakonfri yohagarara. Dufatiye nko kuvyabaye mu Burundi urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka ntibaboneshane mu banyepolitike mu kurondera inyishu bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka yemeze ko urwaruka ari intangere mu guteza imbere igihugu aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'abarundi
boha agaciro urwaruka bakamenya ko dushoboye kandi dufise icyo dushobora guterera leta ikareka kwirengagiza ikafata nk'ama ivyumviro vy'urwaruka hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intangere mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Ibiganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane kuko aba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukonona igihugu ndetse no mu kucubaka naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingene umufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania na bakenyezi. Jeanne Fayogora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nashimi ingene bazoserukirwa afatiye ku butumire baronse.
Ushiku uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Muzi ni namashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi turagerageza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo kuko ikintu cyose bazokora umukenyezi atarimwo twamba tuko turabivuga kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi kandi tuzi ko bashoboye tubona ko ari ingorane. Ushiku budufata ko atabatumiwe mu bakenyezi kuko umukenyezi umwe ntiyosarukira abakenyezi 52% abakenyezi bari mu Burundi.
Uyu ari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi yemeza ko bamwe batoserukirwa bikwiye muri ivyo biganiro agahombo kuba kanini ku iterambere na kazoza k'abakenyezi.
None izo ngingo zitaba zigiye gufatwa tutarimo abakenyezi kandi tukaba dufise natwe ko dushira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu gacu n'igihugu muri rusangi mwumva yuko tuzadusigaye inyuma zohava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'urwaruka canke n'igihugu. Dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushikirize ivyiyumviro vyacu kuko twariteguye twamaze kugira amanama menshi turamaze gutegura ibintu bitari bike vyofasha rya Fedorute yateguwe kugira natwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi turafise natwe ibyo twateguye turabiryamanye buduhamagara twuronka natwe ibyo dushikiriza kandi vyofasha ikintu gikomeye gose muri kino gihugu.
Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando, rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi. Ivyigwa byakozwe vyerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52% mu gihugu rukanago rungana n'ibice birenga 65% mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Raymond, tukivuga kandi kuri ivyo biganiro vyemereje muri uku kwezi kw'icenda umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye ku isi. Burundi Solidarity International Libera ntibashira kandi yandikiye umukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe rya Afrika Musa Faki Mahamat asaba kwiganiro vyimirije bizohuza abarundi vyoba ibiganiro bihuza bose kandi birongowe n'umuhuza ataho yegamiye. Uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe n'umushyirahamwe Libera ntibashira kandi muri we neza Libera murakomeye
namahoro
muduhe majambo make cyane rwose. Muriko muvuga ko umuhuza Benjamin Mkapa afise uruhande yegamiye
neza cyane rwose, n'ikivyerekana nuko ibiganiro bimaze imyaka irenga ibiri akaba atacyo barashika ko ariko ingorane mu Burundi zikiriho.
Ayo ntiyo bari amakosa yabahura muri ibyo biganiro abarundi bonyine
kuko umufasha tutakugira inguvu zikwiye nkuko nakuje mandere yabigize uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo rwatsinze nshaka kuvuga murabona ibwirizwa nshingiro ryaratowe ejo bundi barashiraho urya mugwi wa seni ujerwa amatora
ariko ntaguciriyemo professeur Libera ariko baravuga ko na Mandela na nyakwigendera Perezida Mandela atari yorohewe igihe ariko yumvikanisha abarundi
mugabo yarafite ingufu nyinshi muri bwa yuko afashe n'ingingo yo gufata ibihano arabambarwa n'uno munsi kugira ubutegetsi buriho bushore kuyaga n'abandi kugira umuti urama uboneke nuko abafasha bohinduka abo bashasha bakaza bafite ingufu zikwiye.
Musa kandi n'abatavuga ko abarundi bashobora kumvikana igihe bazosubira guhurira Yarusha canke muri Tanzania mu biganiro by'inshuro ya gatanu musara bavuga ko atakintu kizovamo
ndakintu kizovamo n'ikivyerekana nuko umuntu yatwarumvise yuko bari batumiye abantu uno munsi bahinduye amatariki ivyo byose byerekana yuko abari ko arafasha begamiye ku ruhara rumwe n'ugusamaza abarundi n'ugusamaza nabo bitwa ngo bari muri opposition kugira amatora yegereze hanyuma abe nkuko ibwirizwa shingiro ryatowe nshaka kuvuga yuko atakintu kizohinduka muri amatora yitwa 2020 kuko turazi neza yuko imbonera kure ariho zoba ziri amaradiyo yasambuwe nazo barugurwa n'ibindi
mu majambo make cyane rwose nk'umuntu umwe mushya na Libera ntibashira kandi ikintu kubwanyishokorwa kugira ngo ivyo biganiro bigire ico bivuyemo neke
icyambere nuko huboneka umwumvikanisha mushashi kandi afite ingufu nyinshi ashigikiwe n'amakungu no kuvuga inyo African Nations Union n'ibihugu byo muri kajya karere ka kuseruko icakabiri ni guhindura igihugu biberamo kugira abarundi bose bifuza guterera no kuvuga abari ku butegetsi Burundi n'imigambwe ivuganwe na leta abari muri opposition abakenyezi ugwaruka impunzi abasoda n'abasivil na diaspora kwitaba ibyo biganiro bidakomeye.
Egome turi kumwe kandi n'umufasoni Pamela Mubeza aherutse gushinga urunani rw'amashyirahamwe y'abarundi aharanira neza hamwe n'agateka k'abarundi. Bwiriwe neza mufasoni Pamela Mubeza.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego tumeze neza namwe nibaza gukora amahoro.
Namahoro ku kibazo cy'umuhuza Libera ntibashaka kandi yashikirije mwebwe mu kivuga kwiki?
Jewe kwe ndaje ingorane zifitiye mu gihugu n'umwanya bimaze gutwara n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima n'ingene abarundi baguma bahohoterwa n'ingene agateka kazi na muntu katubahirizwa kandi bikaguma bibandanya ni ukuvuga ko umenga yuko abajejwe gutorera amatati ico kibazo baguma babigira bongereza umwanya wavyo je nibaza yuko hari hageze yuko abantu bicarana hama bigahera bakavugana bagatora inyishu ico kibazo kigahagarara kuko urabona abarundi baramerewe nabi rabi imyaka iheze abantu bapfa rabi impunzi ukuntu zingana abantu bafunze ukuntu bangana n'abantu bari kubarahohoterwa ukuntu bangana nibaza yuko ico kuvuga yuko umuhuza yo hinduka canke hagatugundi munumenga ni ibintu byo hava bituma ikiriko kiguma cyongerekana cyo gutuma abantu babandanya bari mu magumi bamerewe nabi
kubganye umuhuza arafite uruhande igamiye
sino vuga ngo arafite uruhande igamiye ntaco ndiko ndabona no bivugira no bishingira ko ahubwo je murakwe twe dufite ikibazo twebwe tudejwe nawe matati twebwe abarundi nitwe dufite ingora nitwe tudashaka kwicara hamwe ngo dugitorere inyishu no kuvuga ku ruhande rwa leta no ku ruhande rw'abari muri opposition no ku ruhande rw'abaharanira gato ya kazi na muntu dufite ikibazo nitwe tutegereza gutora iyo nyishu ntituze turafata ikibazo cy'igihugu ngo tugishire ku tuki koma tukigishira ku bandi bantu nko kumenga nibo bari kubatera ingorane ngwariri muri twebwe
mwebwe murafite akizera ko abarundi bashobora gufundika amasezerano canke ingingo zizotuma urundi bwogorora
birashoboka gose mu gihe umwe wese akore cyajejwe no kuvuga mu gihe uri mu gisirikare akore bira bigisirikare uri mu gatya kazi na muntu akaraba ibimuravye mu gatya kazi na muntu uri muri politike akaraba vya politike hamwe umwe wese biravye n'igikorwa jejwe dushire hamwe dutore inyishu n'ukuri duhagarika ibi bintu abarundi bararushe barundi baramerewe nabi igikukiramerewe nabi mu makungu nitukigira izina kuko amaguma ari mu Burundi nitwebwe abarundi si umuntu wo hanze ariko arayatera nitwebwe abarundi tukagaza gutora inyishu kandi inyishu izova muri twebwe
mu itangazo mwasohoye Musa n'abavuga ko amashirahamwe atari make hari amashirahamwe menshi cyane rwose mu Burundi adaharanira inyungu za politike ariko usanga afite ivyumviro bitandukanye adashira hamwe musi numwe muravuga ko amashirahamwe atari make yataye murongo murashaka kudusigurira mukaduhe insiguro itamo cyane
yego cyane nije ndiko ndababwira nyine nuko uzubona mu Burundi nk'amashirahamwe ajeje agateka akazi na muntu ukumva ariko avugira ubutegetsi muri opposition amashirahamwe ajeje agateka akazi na muntu simvuga none amashirahamwe n'abantu kuko amashirahamwe yoyo aguma kure vyategeza gukora mugabo abantu bitwa kubaserukira amashirahamwe ukumva binjiye mu nzego za politike nta siguro ninge bifise ivyo nivyo bituma abantu batakaranga mutima bati intumbero bari bafise bigatuma n'inyishu zidatongo kuko ibintu bishimira bimvamwe amadidane ntumuntu abakimenya ngo yajejwe kingu yajejwe kiriya ishyamwe rero rije kugira ngo rituri iyo nyishu erege kintu cyose
mu majambo make mu fasoni Pamela Mubeza hoko gwiki
kugira ngo hatoregwe inyishu mu Burundi
kugira ngo amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu haranire inyungu z'abanyagihugu koko
nukuraba yuko jewe ndi mwishirahamwe ntegeze gukora ico nishinze ubundi ari muri ndi shirahamwe akora ico yishinze mwese no gukora ico yishinze ntituraba abantu sinzi ko baba barondera nk'ibibanza cyangwa barondera kuja mu nzego mugabo umwe wese akora ico uwo agateye akazi na muntu nta ruhande kagira sinshobora kubona ngo umuntu yahohotewe ngo nce manza kubaza ngo ari mu ruhande rwe kugira ngo nemeze ko yahohotewe sinshobora kuvuga ngo kanaka yagize ikibazo yishwe canke yarashwe ngo kuko ari naka yabikoze n'iyo bikibaye violation de droits n'iyo bikibaye guhohoterwa
Pamela Mubeza murakoze cyane rwose mushya ntahe libera ntibashira kandi namwe ndabashimiye kuba mwitavye radio ijwi rya Amerika mugire mugoroba mwiza mwese. Tubibutse inshuti mwese ko murikomora abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima. We'll be right back.
bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cha kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku biganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania icicaro cha gatanu abatumire ni babandi nyene batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga hari honorable Pierre Celestin Kumana numushinga mateka yatowe mu nani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
Mwaramutse neza ndaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Jean de Dieu Mutabazi nabarongoye umugambwe w'intade bukigwa Radebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse ndaramukije nabo turi kumwe hamwe n'abari ko baratwumviriza bose.
Gaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi numukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Mushinga ntahe Gashatsi nakuramukije.
Mahoro neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Icyo cyo mu 2005 cyari ritomoye n'ukuvuga ko aho yagiye aritoza hose mugabo ubu bavuga bati utegerezwa kwitoza gutogwa aho wiyandikishije n'ukuvuga havuka kandi ugatogwa nabo nyene mu bica 40% mu gihe uwundi munyagihugu ari mu mugambwe ubwo bamuhaye gutogwa mu gihugu cyose urabona rero uko kwivuguruzaho kuri hari ibyo bita manda imperative bibujijwe nibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu n'ukuvuga mu kirundi gutoregwa hantu umuntu atoregwa hantu atoregwa
karere
atoregwa igihugu cyose akaba umushinga mateka w'igihugu w'abanyagihugu bo bose agaserukira abanyagihugu bose none umaze gucamwa abantu kubiri muti bamwe nibatogwe hariya gusa ahubwo natangaye na n'uyu muvukanye gashatsa avuze ati jewe ntabandi banza tarabanyembuye aha bari ko barakumviriza ku radio gashatsi igihugu cyose bari ko barakumvira
je baranze
mugenga uwigenga uwigenga nk'ubu je Celestin bibaza ko nzwi n'abantu bo muri Bujumbura ari hari gusa
none
we mu kirundo baranze
none buri umunyamugambwe
cyangwa uwigenga reka ndakubaza ikibazo
kandi kirizo wigenga no
mu kintu niho rero ngira nshike icyo kintu gituma abantu batinya ku muntu yitoza ahashaka hose ni giki hanyuma umugambwe rero uratandukanye n'umuntu nivyo mugaba abantu bari mu migambwe n'abatari mu migambwe ntibatandukanye aha rero niho hari ingorane yo kugira
ico umugambo gifye nabantu
ico bita nagira ndakivuge mu gifaransa mugaba reka ngerageze kugukivuga mu kirundi gutahura no gutandukanya ibintu umugambwe urimo abantu umugambwe si ikintu kiri ngaho cyubatse cikizu ki nabantu hanyuma bigenga nabo nabantu tugiye mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi ibyiza shingiye singi iryo ntimwaritoye
arayitoye koko
mwarigishije kuri tora yego je narigishije yaratowe kandi turaribaye ngo kuko riratugenga na twembe ico turacemera gose mugabo n'ikibuza
ko
n'ikibuza kutunenge turimo tutuvuga
ati nivyo bavuze n'uko banganye burenganzira
n'ibinenge birimo turabivuga iryo bwirizwa shingiro nyine mundangire mu mategeko yose y'igihugu ahantu umunyagihugu ategekwa kuja mu mugambwe ntanahamwe kuja mu mugambwe no gushaka kumuntu so kuvuga ko hari ugenda yishikana ati jewe nshirira mu utu ni kwa kundi
ariko nabe bagiye bangana mugabo hakaba hari isemu bamaze gutera bamwe
iryo semo bararisuzuma bararisuzuma nk'ubu naho twofata uwarimye nk'ubu warungitse umuntu akukurimira akari magakangariza ko wiragasigaza hariya ukabibona uwo cyuvuga ngo mubandaje utabaje gukosora aho hanze utabikosoye uwo hava usanga ari ngorane icyo norangiriza ko nukuri abantu dutera intambwe yo gutahurana nta uri ngaha ngo abimperekeza mu gihugu ciwe
urakoze ngiye muri Iprona hari hagaseke muramaze kuba mufise ubutumire bw'umuhuza mugira mwitabe Arusha hari hagaseke muri Iprona muza mufise mugira muti twebwe tuzoterera iki kugira ngo ibiganiro bishike ku ntego
banze ndindire ahe byavuze mufise ico nshaka kuvuga ko ko mbere yo konshikira kuri aho gaseke nagira ngire cyumvise ku kibazo cy'impunzi cyagumye kivuga na bagenzaje anace mu makambi y'impunzi cyane cyane ya madeplace y'abadeplace baransavye uko twofasha kugira ngo abana bagiye bahunze bohunguka muri ico gihe rero aho ntahuriza na bagenzaje ubwa mbere umuntu ahunga arafite icyaba yahunze kibigihuha kiba ivyari ko biraho mu 2015 amaze kurengana imbe bagashika hariya abashitse mu kindi gihugu kandi ilimaje no ishusho yavanye mu gihugu imugumamwo gushika habonetseho umuntu amuhumuriza akamubwira ko ibintu byahindutse uwo muntu rero urumva niho mvuga nti birakenewe ko twebwe abanyapolitike birakenewe ko leta y'u Burundi birakenewe ko umuntu wari wese akunda igihugu yohimiriza binakenewe tukaja kubaraba iyo bari tukabahumuriza bagatahuka nako kwiyumvira ngo bazoca barota ngo kwamahoro n'umutekano yabonetse n'izimvugo zacu z'abanyapolitiki ngo ngango none twavaye arusha ngo bazoca bumva ko ibintu baca batahuka birakenewe ko abantu bahumuriza
ariko uvuze gutyo umenya ntibizeye ko bashobora gutahuka kubera amahoro yabonetse
amahoro yarabonetse mugabo abo bantu birakenewe ko umuntu abahumuriza ngene bakigwa aho bashikira
none yarushe muvugana ngene muzoja kuba
ivyo bintu twabivugana koko ikibazo cy'impunzi ni ikibazo gikomeye cyane ico kico cyovugwaga
tugaruke kuri ico kibazo cha sendi mwemwe abamugira muti ko muguzi uriho ntakama
gene baza ko ico kibyanya na bwa bwigenge bw'igihugu umuhuza hajya rafise ivyo ahagararako nibindi nawe nyene bimurengeye koko nibaza ko umugwise ni wagiye ho hisonzwe ibwirizwa shingiro nawe numvise bagenzi bacu ba honorable celestin hariya babivuga muri seni barimwo na muri prona turimwo sinzi mutabazi nawe nyene baza ko arimwo yabatari umwe yarimwo
arasero kimwe
cyane nibaza yuko ari wo mugwise ni erega abanyapolitike y'abarundi turagoye urahakana ikintu kandi urana guhakana ikintu urimwo
abagenzi barimwo
nivyo rero abagenzi barimwo
urakoze honorable jean de mutabazi agaseke karadebo mu misogo na mikeye dusoze ikiganiro
yego murabona nitwita ba ibyo biganiro twizeye uko bizoba byanyuma hanze mugabo bizobandanya inyuma y'amatora mu bikazoba neza mu Burundi nyuma y'amatora y'umuhumbi na 20 kandi twizeye ko azogenda neza nk'ayabaye mu 2005 twebwe tuzoshigikira umuhuza mugabo tumubwire ntitutegereza kumuruhisha tumubwire ko ategerezwa kudutunganiza nyine agahagarara kabushinga ntahe agaheza agafasha ico bita gukonkriwa ati kubiri turasozereye
mugabo
ati mugabo ibibazo byamaho muduheza mu biganirire iwanyu igihugu cy'u Burundi kizokwama n'ibibazo bizokwamaho muriho mwakinze imigambo kugira ngo muzoze muratunganiriza abarundi muzoze muraganira ica kabiri ntiyagira umuntu azovuga ngo jewe ibyo mvuga ngo atari ibyo ngo sinemera ibyo rero tukabisaba umugambo uri ku butegetsi tukabisaba natwebwe tutavuga rumwe na leta hanyuma rero abasanzwe bari muri leta
ubikora bivuga gutyo gumu
abasanzwe bari muri leta bose nabo nyine twosaba yuko niho mvuga ko twokorosha nkagira imana kuri iyi meza tukaba tuzi abo itwo tukovuga abari muri guverinema abari muri leta bari ngaha ntuzeye iprona nirimwe na
ifite
ntarimo bakazokorosha hanyuma rero ikintu
ariko kiri ngaho nyene bya bindi mwahuriza ko muri migambi irenga 20 mukayanza hamwe vyoba ngombwa ko mu biheba byose mugatangura bishaca muri kiteguri
ntuze ndakiza ko
muravyiteguye ko ditarabizobera
n'uko mukibika ico twe twovuga yuko ni ari kintu bita honnêteté kubimvuga kuri birafasha kubimvuga kuri birafasha n'ukuvuga rero ko muri twe tutavuga rumwe nituvuga rumwe na leta siyo turi turimo n'amashinga amateka twoba honnête
mwovugisha ukuri
tukavugisha ukuri ni ugo rupapuro rw'inzira ni gwaza tukarubona nyagire umuntu azovuga ati jewe rero ubu ngiye hamwe nababandi ibyindani ndahebye kandi dusanzwe nkuko turi ngaha kuri imeza
aho witababandi none ni bande ati ngiye hamwe nababandi Unabu hanze.
Nabanu wate, unuwa nabanu, ikinu chose wavuga kwa likibi. Urabona huu, urabona huu ukotuke tugira politike, ngaha. Hariho abantu benshi bavuga ati twebwe n'ubu tukora politike ri tuvuga rumwe na leta mugabo agacha nayimiriza abantu guhunguka kandi nawe ari ngaha hagati mu gihugu yemwe nabahimirize nk'umujewe nosaba nk'uyu mushinga mateka twicaranye ngaha ko yo rivuga karishikiriza akabwira bari nati ni muhunguka ituma rero muguhera heza nosaba rero yuko twese twoshira imbere enterejena nukufuga tukushiri mbele inyungu sabarundi nikini
kurakoze agaseke kamizere ya barundi duswazeri kigani
ego murakoze murakoze ariko hariho utuntu umuntu yoca
usongore kuko kigani ucharange
ego charange ndabyumva aransabye ngo mpungure impunzi cyari gikorwa cya leta mutabazi ariko nagira rero ndagubwire yuko ibintu birafise ngene bigenda ni mugende yarusha mushitseyo muganire ku byatumye bahunga mwiyumvira ikintu mwogira n'ingingo mwoshikako zimwe barundi bose niho nari nahereye kandi niho ndangirije zimwe barundi bose boca bagira batashi n'ubure hehe agacavuga ati jewe ndahagurutse ndatashi nababwiye yuko umutekano wa mbere umuntu awumva mu mutima ugira hari umuntu abwira uwundi ngo hunga oka ntawe nabwiye ngo ahunge ni nkuko no kubwira abantu ngo hunguka ndashobora kubivuga nti bavyakire
nanjye ndi mu Burundi
ndashobora kubivuga nti bavyakire kuko umwe wese arafise ingene yahunze
agaseke
hanyuma rero akeneye kumva kwico yahunze cahetse agacagaruka biroroshe birikora no kwikora washaka rero ikindi mnovuga oya iyi feyedo rute canke urupapuro rw'inzira baruvuze ko byinshi navuze ko hashobora kuba harakangarijwe ko hari ibyo bavuga mu buryo budatomoye budatomo yatari uko ari bibi banyumve neza mugabo badatobora nk'ubuvuze uti ni nk'akarorero ngo amatora ngo azoba mu mahoro n'umutekano okay ico nico bita mu gifaransa le principe mugabo operationalisation nayo uca wibaza uti mbega amahoro n'umutekano ni iki kugira we mu mahoro n'umutekano habuze iki
n'usuye muri
ibyo bizogenda gute oya nuko kwereka yuko iyo bavuze ngo twabeshe hari ibintu tuba dukeneye guha gutanga ko umuco hama hari ikindi nagira ndangiritse ko
sesakunda guharira
ibintu bita ubwigenge bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu hari abantu bagifata ukutariko ubwigenge bw'igihugu n'imigenderanire y'igihugu n'ibindi bihugu ivyo ari ibintu bitandukanye igihugu kirashobora kuba cigenga mugabo gifitaniye imigenderanire n'ibindi bihugu
muri mwiteguriye mwe kumviriza bose no gushiraho intashyitse
niko twamye kandi iyo ningeso nziza niyo inaranga n'umunye politique niko twamye gusa hagiye iyo wubatse urabona
urakoze ndagushimire honorable Pierre Celestin Ndikumana nibutsa yuko muri kino kiganiro waserukiye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi ukaburi n'umushinga amateka
murakoze cyane mwakoze kuntumira
murakoze umushinga ntahe gashati abere umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndagushimire kuba witavye kino kiganiro
ndabashimiye nanje ko namwe dutumbiye
urakoze ndagushimire nawe honorable Jean de Dieu Mutabazi kuba witavye kino kiganiro
ndagukengurika ko mwantumiye nkakengurukiye n'abagendi banje twaganire twuduzanya tukaba dukengurukiye n'abari ko baratwumviriza
ntimuranige mu banki no mu byanyu na buta
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Njoti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika iganiye twateguriye muri akanya bigarukiye ngaha turashimiye Engineer Justin yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye tubibutse kandi nshuti mwese kuri Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri iki gihe twumvikana ku mirongo migufi ya short waves aho rero ku metero 35.31 no ku metero 41 turabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.